Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe imiganiro ya ino genekerezo rya gatanu ukwezi kwa 11 muri 2018 muri ko mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika mukunda turi kandi no ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Ukutumvikana kumaze iminsi hagati y'abarovyi n'umugwiza atunga yahawe isoko ryo gucungera ibikorwa by'uburovyi bikoregwa mu kiyaga ca Kivu kiri mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kuko kuragira ingaruka ku bari batunze n'ubucuruzi biva muri ico kiyaga.
Nageze hano kubasamoya. Kubasamoya ejo naraje ndirirwa hano we ndahiraho. Nose nk'aba bana babonaza mparangenda. Nageze hano kubasamoya. Kubasamoya ejo naraje ndirirwa hano we ndahiraho. Nose nk'aba bana babonaza mparangenda.
Iyo ni imidogo y'umwe mu bahora babeshejeho no gushora amafi avuye muri Kivu batariko barayacuruza biturutse kutumvikana kuri hagati y'abakora ku kazi n'uwahawe isoko ryo gucungira ico kiyaga. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Tubafitiye n'amakuru y'imikino na sport. Imbere yo kuja ku Idonido y'izo nkuru zose nce ku masonga y'amara ndabona mugenzi wacu Aloyse Bigirimana ashikiriye muri studio kugira ngo atubwire amakuru agezwe hirya n'ino muri kano kanya. Mwaramutse Aloyse.
Mwaramutse Diane. Yagezweho aha muri Amerika. Abanyamerika ejo ku munsi wa kabiri niho bazokwitabira amatora yo hagati ya manda aho bazotora abashinga amateka 435 hamwe n'abasenateri 35 kwijana bagize Sena ya Amerika. Barazonatora kandi n'ababuramatari b'amareta atari make. Perezida Donald Trump yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rw'abademokrate mu mareta ya Georgia na Tennessee ejo ku munsi w'Imana. Yabwiye abari muri iyo myiyamamazo ko abarepublikani bashoboye gutuma haboneka ubuzi butari buke, naye abademokrate nabo ngo bazanye abantu benshi batera imidurumbanyo mu gihugu. Nawe Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika ariko yiyamamaza afashe umugambwe w'abademokrate, yavuze ko leta yiwe ariyo yatanguye kunagura ubutunzi bwari bwasubiye hasi biteye ubwoba mu mwaka w'2008. Nawe yari mu matora yo kwiyamamaza ariko yiyamamaza muri ababarejo ku munsi w'Imana. Abasesangura ibya politike bavuga ko abademokrate bashobora gutsindira inama nshinga amateka ku wa kabiri ejo, mu gihe abarepublikani bashobora nabo kuzogumana sena mu kurusha abademokrate intebe zibiri. Ariko mu gihe bigaragara ko abantu benshi baza baramaze gutora, abakurikirana ibya politike baha amahirwe abademokrate make yo gutsindira sena ya Amerika. Mu gihe abademokrate botsindira inama nshinga amateka canke sena, bishobora kutazorohera Perezida Trump gushitsa ibyo yemereye abamutoye mu myaka ibiri asigaje ya manda yiwe. Bamwe mu bademokrate baremeye ko mu gihe botsinda bazoca batanguza amatohoza ku bijanye n'ubutunzi hamwe n'inyungu ziwe afise. Umusirikare umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe uwundi arakomereka ku munsi wa gatandatu mu gitero cyabereye i Kabul ni ku murwa mukuru wa Afghanistan. Ayo makuru ava mu nteko za OTAN. Brent Taylor ni umusirikare yishwe yari afise abana indwi, yari umukuru w'igisagara cya North Ogden ni muri leta ya Utah kandi yari muri Afghanistan kumwe n'abandi basirikare bamuka muri leta ya Utah. Uwundi musirikare yakomeretse bivugwa ko atabangamiwe cyane. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu i Kabul ni kimwe mu bitero aho abasirikare ba Afghanistan bahindukiriza inkoko ku basirikare mpuzamakungu bariko barakorana. Amakuru yashikirijwe n'inteko za OTAN avuga ko uwagavye icyo gitero yari umusirikare wa leta ya Afghanistan kandi yaciye yicwa na mugenzi we. muri Afrika igihugu cha Misiri cashikirije jo ku munsi w'Imana ko cisha abarwanyi 19 bakora iterabwoba bakekwa kuba ari bo bishe abakatolika ndwe ku munsi wa gatanu bari mu rugendo baja mu ntara ya Minya iri hagati muri ico gihugu. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abo barwanyi biciwe mu bugaragwa bwo mu burengero bw'intara ya Minya, ariko ntiyavuze igihe barasaniye. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu waremeje ko ari wo wakoze ico gitero kuri abo bakristo, ariko nta vyemeza watanze. Abakristo bagize ibice 10% ku miliyoni 100 z'abanya Misiri bamabidoze ko bakumirwa muri ico gihugu. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryaratanguye kuvura abanyagihugu bo mu bisagara bibiri byo muri Somalia byahora ari ntabagendwa kubw'intambara no gucanamwo hagati y'abanyagihugu. Leta ya Somalia iherutse kwigarurira ibisagara bya Gobwenye hamwe na Bula Gadude mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu, bigatuma ivyo byo gutanga imfashanyo bishoboka. Ibihumbi by'abanyagihugu bo muri ivyo bisagara bari bamaze imyaka yababa 30 bataronswa ubufasha mu kwivuza. Ivyo bice kandi byarimwo umutekano muke, ikaba byatumye abagira neza badashobora gushikayo. Umuvugizi wa OIM nawe Joel Milman avuga ko basanze abanyagihugu bari mu bukene bw'ifungurwa bwo ku rugero rwo hejuru kandi bakeneye ubuvuzi cyane. Amenyesha kandi ko bishoboka ko benshi bazosubira mu mihana yabo kuko imfashanyo zigiye kubegera. N'abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungoni hamwe n'abakorera bushake b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri Siriya bariko baracandaga abana kandi baranatanga n'imfashanyo, nibwo bwa mbere babikoze mu kambi y'abatejwe izabo iri ku rubibe n'igihugu cya Siriya.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ano makuru adushikirije. Ubu naho tuje mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Rwanda, hakomeje kuvugwa ukutumvikana hagati y'abarovyi n'umugwizatunga yahawe isoko ryo gucungera ibikorwa by'uburovyi bikorerwa mu kiyaga ca Kivu kiri mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Inyenda muvano yuko kutumvikana ishingiye ku kudahuriza ku biciro abakora ubwo bucuruzi badandaza kwa mafi baroba muri Kivu. Uko kutumvikana mbere kwatanguye kugira ingaruka mbi ko bari batunzwe n'ubucuruzi bw'iva muri ico kiyaga. Temistocle Mutijima yakurikiranye ino nkuru, reka itugezeho.
Twabonye kandi hano abashyana barahari bare mu mazi rwose barobye, nuko ugura n'ugurisha batari kumvikana, natwe rero tukabifiramo.
Abo ni bamwe mu bacuruzi bato biganjemo ab'igitsina gore batunzwe no kurangura isambaza bakazigurisha mu masoko atandukanye, haba muri Rusizi ndetse no hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baragaragaza impungenge batewe no kuba ubu batarimo kubona izo barangura, ndetse ubuzima mu ngo kuri bamwe busa n'ubwahagaze kuko ubu bucuruzi butakigenda.
Kumenyabiriza mu gitondo tuje hano gushaka injanga, tugeza tubura injanga bakabazijyanye mu gihugu cya Kongo. Twabonaga mituweli twebwe ari uko twacuruje injanga, tukabona amafaranga y'ishuri ko twacuruje injanga, tukabona iby'abana barera twacuruje injanga, none icyo mwari cyose kirarangiye, bamwe muri twe nta urakora ku njanga ngo acuruze.
Nageze hano kuva saa moya ejo naraje ndirirwa hano we ntahiraho, none nk'abo bana babonaza mparangenda nkaza bakabura ara n'uzu ngo zina kwabo bana ngeneye mituweli kanini nahanye kwa kuri urubaho azava hehe uzagatahiraho.
Iki kibazo cyatangiranye n'isubukurwa ry'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu cyumweru gishize, kiraterwa n'ubwumvikane buke buri hagati y'abakora umwuga w'uburobyi ndetse na projet pêche ari we rwiyemeza mirimo bivugwa ko wahawe na leta uburenganzira bwo gucunga ibikomoka mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Amasezerano bivugwa ko yasinywe hagati y'abahagarariye ihuriro ry'abarobyi, iry'abacuruzi b'ibikomoka ku burobyi mu kiyaga cya Kivu muri Rusizi, ndetse n'uwo mushoramari yambura abarobyi uburenganzira bwo kugira ahandi bongera gutanga umusaruro wabo ataraho kuri projet pêche, niyo ntandaro y'ubu bwumvikane buke. Abarobyi barayabona nk'ayaje kubahombyaho kubungura.
Tuzigeza hano bakadukerenza kandi bagashaka kuzitwara ku gahato mbega, baguha amafaranga bifuza bo ubwabo mutumvikanye nk'umukira mbega. Icyo kibazo gituma zitagera hano.
Baje basanga umukira wanjye nari mfite ari kumereza 31, none ngeze hano bampa 24. Ubwo se iyi nyungu mfite ni iyihe? Urumva igihombo dufite?
Iri soko ryari ryiza, ariko abacuruzi binjiye muri projet de pêche nibo bishye isoko twebwe abarubye abacuruzi bari kugura ku munzani ni twebwe baguriraga tukumvikana icyamaso nicyo kibazo dufite rero kugera ubu
uko byagenda kose ariko uku gukwepana hagati ya projet pêche n'abarobyi birakomeza kugira ingaruka ndende zirimo n'imibereho mibi ku bari batunzwe n'ubu bucuruzi cyo kimwe n'abaguzi ari nayo mpamvu basaba inzego z'ubutegetsi kubatabara
kubera kuzijyana hehe mu gihugu cya Congo kuki bafata umusaruro w'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda bari kwafunza amezi abiri yose turihangana turicara turyubukunda none turanafunguye byakuzwa n'uko bari kureka gufungura n'ubundi
inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo ziravuga ko barobyi bagomba kumva izo mpinduka mu micungire y'ikivu kuko ibyo bakuramo ari umutungo kamere w'igihugu atari uwabo bwite bwana mushima imana Ephrem umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi ati
umutungo kamere n'umutungo w'abaturage n'umutungo w'abanyarwanda ubugira n'uburyo cyungwa n'amategeko n'amabwiriza bigenga ekeri kiremeranyijweho rero nuko abarobyi banyuze muri cooperative yawe y'abarobyi iniyo y'abarobyi bararoba bagahereza projet pêche ku giciro bemeranyijweho projet pêche igahereza cooperative y'abacuruzi bisambaza ku giciro nabo bemeranyijweho n'impande zombi ukoresha tu hanyuma cooperative igahereza abamambure bayo ku giciro none bemeranyijweho
ibitari ibyo nabyo ubutegetsi bukavuga ko bwiteguye gufatira ibihano batazubahiriza ayo mabwiriza icyakora ku ruhande rw'abarobyi baratsimbarara ko batazemera gukora bahomba kandi babona hari inyungu aho bavuga ko uwo mushoramari ntacyo abamariye mu mikorere yabo byumvikana ko mu gihe nta gikozwe mu guhuza izi impande zombi mu maguru mashya ngo zumvikane neza ku biciro umusaruro w'abarobyi b'abanyarwanda ukomeza kwerekezwa muri Congo mu gihe mu Rwanda baguza amaso yaheze mu kirere Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi naho impunzi z'abakongomani baba mu makambi ari mu ntara zo mu buseruko bw'ico gihugu barashima kubona amwe mu mashirahamwe yahora abafasha yongeye gusubira ku mirimo. Ni nyuma y'ingingo y'inama nkuru hijeje umutekano muri ico gihugu yabuze amashirahamwe mpuzamakungu gukora atabanje kuzuza ivyo asabwa na leta y'u Burundi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Amwe muri ayo mashirahamwe yari yaragaritswe gukora mu makambi y'impunzi z'abakongomani ziri mu buseruko bw'u Burundi nayakorera mu bikorwa vyihuta kajivisi ryamuka mu gihugu c'Ubutaliyano ryakorera mu bijanye n'amagara y'abantu mu mpunzi. Irindi ryari ryarahagaritse imirimo mu makambi y'impunzi ni IRC ryamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gita abana n'abageze mu zabukuru kugwanya amabakorerwa abakenyezi gufasha mu migambi yo kwiteza imbere no mu kwiyunguruza. Kuri uwa gatanu ayo mashirahamwe yose uko ari abiri yaruguriye imiryango y'ibiro vyayo mu makambi ya Bwagiriza na Kavumu yose ari mu buseruko bw'u Burundi. Mu mpunzi z'abakongomani baba muri ayo makambi akamwemwe kari kose aho bamenyesha ko bari bamaze ukwezi mu mwiheburo n'ubwoba bwa kazoza kabo. Fridi Gakunzi aseruka impunzi z'abakongomani baba mu nkambi ya Bwagiriza komine Butezi intara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi.
Turishimye cyane kandi cyane ndabona abantu bose bakeye bamerewe neza kumva iyo nkuru yuko ariya mashirahamwe yahagaritswe yasubiye gutangira. Abantu bari bari mu kababaro cyangwa se mu bikintu cy'ubwoba bwinshi batari bazi iyo biri kubiraja bari bari mu bibazo nyine abaganga batonda ari bakeye ugasanga barwaye biriwe aho ngaho abatavuwe wasanga serivisi minimum nyine wasanga ibyo muri ERC bihagaze amafaranga yabo yarakingira mu ndani abasaza ntibari bakirabwa activities zindi zose zakorerwa ntizagira abantu bagiriwe violence ntibari bakibona uwo bitura ariko tumaze kumva iyo nkuru kuko ibintu byasubiye mu buryo abantu bose ndatekereza unababona mu maso bose bariko barabazanya inkuru ati mbe zatanguye bimeze gute urabona abantu bishimye gose gose
Fredi Gakunzi yashimiye abana bariya bagize uruhara kugira ngo amashyirahamwe yugurugwe
tukaba dukengurukiye cyane Leta y'u Burundi yongeye kugarura ayo mashyirahamwe kugira ngo adufashe mu by'ukuri n'umubyeyi nk'uko twamye tubivuga bagize neza cyane kongwe dushimira nari amashyirahamwe nyine nawe yabyitwayemo neza akuzuza ibyo babasabye kongwe dushimira na ICR yagize akigoro gakomeye kugira ngo ibintu bisubire mu buryo twongeye dushimira amaradiyo yadufashije mu by'ukuri umuntu wese yagize icyo akora turamushimiye kandi ndizera kuko ubu buzima bw'impunzi bugiye gusubira kumera neza kuko bisanzwe
nabamwe mu mpunzi z'abakongomane bamwe ikambi ya Kavumu komine ntara ya Cankuzo naho nyane mu seruko bw'u Burundi ku telefone babwiye ijwi rya Amerika ko banezerewe cyane abo bakongomani bavuga ko ubuzima bwabo bwari bugiye kuhasinzikarira iyayo mashyirahamwe atebagana gusubira kugurura imijyango mu makambi amakuru twakuye mu ishyirahamwe ASEA nuko n'ibikorwa byo gutahukana abarundi bari bahungiye mu gihugu cya Tanzania kwa kabiri w'indwiza bizosubira gutangura ibikorwa byo kunguruza abarundi batahuka bavuye mu gihugu cya Tanzania mu kubashikana mu ikambi ifata kibanza irahitwa Inyabitare komine Gisuri ntara ya Ruyigi vyahora bikorwa n'ishyirahamwe yose abataha bafite amagara atameze neza baca bitabwaho n'ishyirahamwe GVC imbere yo gusubizwa iyo baje bava umugwi wa nyuma waruteganijwe gutahuka mu ntango z'ukwezi kwa 10 basubiye inyuma bageze mu nzira bongera gusubizwa mu buhungiro mu makambi iyo bari baje bava amakuru twakuye mu ishyirahamwe ASEA ku ruhande rwa Tanzania bamenyesheje ko abo barundi basubijwe mu buhungiro bamaze kumva ko ku ruhande rw'u Burundi atawuza kubakira mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa mu karere badutororokanirije. Ndayibutse ko ijwi rya Amerika mubandanya kumviriza isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu naho dutandukira umwanya turashikirizamwo amakuru y'imikino na sport duhereye mu Rwanda na mugenzi wacu Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yarigeze ku munsi wayo wa kane. Kwa gatanu habaye imikino itatu. Kuri Stade Ubworoherane mu karere ka Musanze, ikipe ya Musanze FC yatsinze Espoir FC ibitego 2-1. Police FC yatsinze Amagaju FC ibitego 2-1 kuri Stade Nyamagabe. Kirehe FC yanganyije na AS Muhanga ibitego 2-2 ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Ejo bundi kwa gatandatu nabwo habaye imikino itatu. Ikipe ya APR FC yatsinze Marine FC ibitego 2-0 kuri Stade Muganda i Rubavu. Kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, Etincelles FC yatsinze AS Kigali ibitego 2-0. Mukura Victory Sport yatsinze Kiyovu Sport igitego 1 ku busa kuri Stade de la Metie kumumena. Imikino ibiri isigaye yabaye ejo ku cyumweru. Ikipe ya Lyon Sport yatsinze Gicumbi FC ibitego 3 ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Bugesera FC inganya na Sunrise igitego 1-1 i Nyamata. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kane wa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 12-12 ikazigama ibitego 8. Ikurikiye ku mwanya wa kabiri na Mukura Victory Sport nayo ifite amanota 12-12 ikazigama ibitego 4. Ku mwanya wa gatatu hari Police FC ifite amanota 9. Ikipe ya kane ni Lyon Sport ifite amanota 9 nayo. Ya gatanu ni AS Muhanga n'amanota 8. Ku mwanya wa gatandatu hari Kiyovu Sports ifite amanota 7, Bugesera FC ikaza ya 7 n'amanota 5, Sunrise ni ya 8 n'amanota 4. Ikipe ya 9 ni Musanze FC nayo ifite amanota 4, Espoir FC nayo ifite amanota 4 ikaza ari ya 10. Ya 11 ni AS Kigali ifite amanota 3, ikanganya na Marine ku mwanya wa 12 nayo ifite amanota 3. Ikipe ya Etincelles FC ni ya 13 nayo ifite amanota 3, Kirehe FC ikaza ku mwanya wa 14 n'amanota 2. Ikipe Amagaju FC iza ku mwanya wa 15 ikagira inota 1, ya 16 nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite inota 1 n'umwenda bitego 5. Ejo kwa kabiri hazatangira imikino y'umunsi wa 5. Hazakinwa imikino 2. Etincelles FC izahura na APR FC kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade Huye i Butare, Mukura Victory Sport izahura na AS Kigali. Ejo ndi kwa gatatu, Gicumbi FC izahura na Magaju FC Gicumbi, Sunrise yakire Kiyovu Sport i Nyagatare. Kwa kane, ikipe ya Espoir FC izahura na Kirehe FC kuri Stade Kamaramaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, Rayon Sport izahura na Bugesera FC. Ikipe ya AS Muhanga izahura na Marine FC kuri Stade Muhanga i Gitarama, hanyuma Police FC ihure na Musanze FC kuri Stade ku Kicukiro. Tukiri umupira w'amaguru, amakipe abiri agomba guhagararira u Rwanda mu marushanwa ya Afurika yamaze kumenya amakipe bazahura mu mikino y'ibanze. Ibi ni ibyavuye muri tombora yabaye ejo ndi kwa gatandatu iraba muri Maroc. Mu rwego rwo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo Ligue des Champions, ikipe ya APR FC izahura n'ikipe yitwa Nkana FC muri Zambia. Mukura Victory Sport izaseruka mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation, yatomboye ikipe ya Free State Stars yo muri Afurika y'Epfo. Imikino ibanza muri iki cyiciro cy'ikubitiro iteganyijwe ku matariki ya 27 na 28 muri uku kwezi kwa 11, naho imikino yo kwishyura ikazaba ku matariki ya 4 n'iya 5 y'ukwezi gutaha kwa 12. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Claude Munyandinda, ucokorerwa mu ngata na mugenzi wawe Jean Bosco Ndarurinze, agiye kwibanda ku mahiganwa mpuzantara mu mupira w'amaboko volleyball mu Burundi yaranze inondwi twaraye dusozereye.
Izo nkino zo gusozera ihiganwa mpuzantara mu mupira w'amaboko volleyball zabereye ku kibuga cy'inkino z'amaboko cyabuye muri komine Mumba y'intara ya Ngozi. Urukino rwa mbere rwahuje kuri uyu wa gatandatu imigwi y'abigeme y'intara za Bururi na Gitega. Bururi yashitse mu rukino kwa nyuma ikuyemo umugwi wo mu gisagara cha Bujumbura, Gitega nayo ikaba yari yakuyemo umugwi w'intara ya Ngozi. Hari mu nkino z'igice cha kabiri gishira cha nyuma zabereye igitega ku munsi wa gatandatu w'indwi yo hige, umugwi wa Bururi ni watahukanye igikombe mu gutsinda umugwi wa Gitega ku maseti 3 ku busa bwa Gitega. Ku ruhande rw'umugwi wa Bururi, karakanyamuneza kizigenza wo mugwi wabigeme ba Bururi Mugisha Natali ati nta kubahebera no mu mwakuze.
No ntsinzi twayakire neza cyane kandi yatujyohe uko yari n'ijya mbere tuyironse mu ntara yacu ya Bururi. Cyo tugiye gukora no gutsimbada za matrenement kongera tukaba kumwe kugira dushobore gushiramo ingufu buryo naho kandi ma ekipe yoshiramo ingufu dushobore kubatsinda byoroshye.
Umugwi wabigeme bagitega uremera ko warushijwe. Diomed Cishahayo amenyereza wo mugwi na wati narabonye aho nzokosora mu mahiganwa akurikira kugira iyo ntsinzi ntizosubire kunca mu minwe.
Ikintu tugiye guhinyanyura cyane cyane dufite abana bakiri bato, tugiye gukomeza entraîneur no kugaragaza ko gusora nabonye ko habuze ikintu cya block cyane, ngiye gukorera cyane rwose kuri iyo block.
Urukino rwa kabiri rw'abahungu rwahuje umugwi w'intara ya Gitega n'umugwi w'igisagara cya Bujumbura. Ni urukino rutari rworoshye kuko iyo misore yose yerekanye ingufu n'ubumenyi. Gitega yashitse mu gice cya nyuma ikuyemo ruyigi umugwi w'igisagara cya Bujumbura, wari wakuyemo umugwi wa Bururi. Umugwi w'intara ya Gitega ni watahukanye insinzi ku maseti 4 kuri imwe y'umugwi w'igisagara cya Bujumbura. Umugwi wa Gitega wari ufiswe minwe nk'umumenyereza na Pascal Barandagiye, umushikiranganje w'intore yo hagati mu gihugu, inyigisho zo gukundisha igihugu n'iterambere asanzwe avuka muri iyo ntara. Nk'umumenyereza Barandagiye avuga ko iyo nsinzi iti yadukije
insinzi yarateguwe nta hazare irimo, tumaranye indwi zibiri zirenga n'abakinye gutegura urukino. Mwabonye yuko imikenyero yari myinshi kandi abo twakina barabakinyi bakomeye nuko bubaha bakinyi rukino rwiza. Ariko by'ukuri icyo nabonye nuko abakinyi bubahirije amabwirizwa n'intumbero twabahaye urukino, bakinye n'umutima uri mu nda kuko urukino rwa rworoshye kandi turanezerewe cyane.
Umushikiranganji n'umuntu afite amabanga menshi kandi atoroshye, hari urusi umwanya wo gutegura abakinyi nyine ukwiye cyane hari abandi bamubaye hano
muri abo mabanga dufise harimo n'ibi byo kwegera kugwaruka kugira ngo turukundisha igihugu izi nkino rero aziri mu ntumbero gukurisha abene igihugu acana cyane duhereye mu gwaruka turi mu mwanya nka kandi kazi dusanganywe kuko biri mu ntumbero n'ishingano cy'ishyanganje
iruhande y'ibikombe n'ubushimwe bwahawe imigwi yabaye ya mbere abakinyi batandukanye barahawe ubushimwe atwovuga nk'abakinyi bigenjije neza gusumba abandi abo bita Meyer Joel muri imigwi y'igifaransa mu basore umukinyi bera Burundi Donald w'igitega niwe yatowe nk'umukinyi yigenjije neza gusumba abandi Mutoni Bertire w'Ibururi asanzwe akinira umugwi APR wo mu Rwanda akaba ari we yatowe mu bigeme umushikiranganje barandagiye yatowe nk'umumenyereza yasumbije abandi n'urukino kandi gwakurikiranywe na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu nawe nyene yarashikirijwe igikombe n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu gisumba ibindi nk'umuntu asumba abandi mu gutunganya inkino ico yise Coupe du meilleur organisateur tukiri mu nkino z'amaboko iganwa ry'igikombe bitiriye umukuru w'igihugu mu rukino rw'amaboko basketball rigeze kundwi igira kabiri inkino zabaye kuri uyu wa gatandatu mu bigeme Bercostar yatsinze Gitega ku manota 127 kuri 19 Aigle Noir itsinda Target Inyange ku manota 40 kuri 21 Rumuri itsinda Agakura ku manota 58 kuri 37 Regazere utsinda Message BBC Ngozi ku manota 68 ku 30 mu bahungu New Star yatsinze Cibitoke ku manota 120 kuri 33 Bururi itsinda Rumonge ku manota 69 kuri 41 Message BBC Ngozi itsinda Kayanza ku manota 59 kuri 45 Target Ngozi itsinda Muyinga ku manota 113 kuri 38 Cyankuzo itsinda Ruigi ku manota 50 kuri 43 Friend Team Ngozi itsinda Kirundo ku manota 49 ku 48 Gasumo y'Imwaro yatsinze Young Eagles y'Igitega ku manota 62 kuri 56 Dinamo itsinda Bubanza ku manota 105 kuri 50 Urunani rutsinda Bujumbura Rirare ku manota 118 kuri 40 Jimikana ikaba yatsinze Muramvya ku manota 85 kuri 69 mu mupira w'amaguru ihiganwa gitiriwe Primus League rigeze kundwi ya 14 mu nkino zabaye kuri uyu wa gatandatu Ngozi City yanganije na Message Bujumbura igitsindo kimwe ku kindi ku kibuga Urukundo cy'Ingozi Buja City itsinda Flambeau de l'Est igitsindo kimwe ku busa ku kibuga cyo mu Ruyigi Olympic Stade y'Muyinga itsinda Atletico Olympique ibitsindo bitatu kuri kimwe ku kibuga cy'Muyinga Kayanza United itsinda Flambeau du Centre ibitsindo bibiri kuri kimwe Igitega Vitaro itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa ku kibuga cyitiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore kuri w'Imana Message Ngozi yatsinze Bumamuru yo mu Cibitoke ibitsindo bibiri kuri kimwe ku kibuga Urukundo cy'Ingozi Lydia Ridic itsinda Rukinzo igitsindo kimwe ku busa ku kibuga cyitiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore Aigle Noir Makamba itsinda Lelier ibitsindo bibiri ku busa ku kibuga cyo mu Ruyigi Aigle Noir iguma mu kibanza cya mbere ku manota 38 Musongati ikagumana ikibanza cya kabiri ku manota 31 mu kibanza cya gatatu haza Bujumbura City n'amanota 23 Vitaro ikaza mu kibanza cya kane n'amanota 22 igakurikirwa na Bujumbura City ifite 22 mu kibanza cya gatanu ku mwanya wa nyuma haza Message Bujumbura n'amanota 2 imbere yayo hakaza Olympic Star n'amanota 10 Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Nino kuri ayo makuru y'imikino na sport dusozere igice cya mbere cy'ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika tubashimire rero kuba mudahengeshanya kutwumviriza kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane Nahazwe nayo mfatikanije na mugenzi wanje Fatuma Alimasi Kalala yegeranije ibiganiro ku izina rya bagenzi bacu tubifuriza indwi nziza no kubandanya muryoherwa na programu y'ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio,
kera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza